mura cyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindi na makuru nkuko mubizi ku ma radio yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu naho amakuru n'ibiganiro byacu birahari
ibiringo by'umukuru w'igihugu twarabihinduye mbere umukuru w'igihugu azotwara ibirigihe cy'imyaka indwi kisubiriza rimwe
uyu ni vice president wa mbere wa Republika y'u Burundi Gaston Sindimo ku mushinga w'itegeko nshinga rishya leta y'u Burundi itegura
Nyuza nshingiro guhinyanyugwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko ico tuvuga nuko ryari guhinyanyugwa abarundi babyumvikanye kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu
Naho uyu ni Aloise Baricako umuyobozi w'umugambwe RANAC umwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi kuri uyu mushinga rero w'itegeko nshinga rishya by'u Burundi Mu cyumweru gitaha kizatangira kuwa mbere ejo bundi leta y'u Burundi izatangira gusobanurira abanyagihugu umushinga w'itegeko nshinga rishya Hagataho icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo avuga ko kimwe mu bizahinduka bateganya ko bizahinduka harimo guhindura manda no kuvuga ikiringo cy'umukuru w'igihugu kikava ku myaka 5 kikajya ku myaka 7 kandi umukuru w'igihugu agashobora kuba yakuyongeza rimwe ni inkuru ya Eloge Wilika neza
Icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo yemeza ko nyuma y'imyaka 2 habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi n'imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya President Nkurunziza uyishimiye intambwe igihugu kigeze ko haba mu byerekeye umutekano imibereho hamwe no kugwanya amacakubiri y'amoko tumubajije ku biganiro biherutse guhuriza begwa n'ibibazo by'abarundi yarusha Sindimo asigura ko ata kintu kinini yari yitezeyo
umuntu nyamukuru twizeye ni bya biganiro by'abarundi ngaha hagati kuko byo hanze benshi bifuza amagaburanyama twarababwiye yuko ata leta nimwe y'amagaburanyama izokwemegwa ngaha mu Burundi yarahiraye muri kahise mugabo uno munsi no gusasindafa si ukuvuga ngo umwene wanyu yishe abantu 10 mu muce mugenda mwicarane kugira ngo aronke ubushikanganje ubucanke ubundi kuko ubigize gutyo uzobutumye uwundi kuja kwica 50 kugira ngo aronke ubusuma bwa bundi kugira rero tugire indahiro nuko uno munsi leta y'uno munsi irongo n'umukuru w'icacu Petro Nkurunziza yarahiye kudashobora gusasindava ubwicanyi ububi bwose ibyabaye byarabaye abarundi bubu abategetsi bibi tutagutangura ushashe kugira ngo ntihagire umurundi wejo azoza kuriha ibyaha canke amabi twebwe turakora
ayo mari abarundi bari bemeranije kuyasezerera mu mwaka w'2000 aho basinya amasezerano yarusha ni nayo yavyaye ibwirizwa nshingiro ubureti igomba kurihindura
ibwirizwa nshingiro turihindura ku neza y'abarundi uno munsi ntihagire ugira ugwitwazo ngo amasezerano yarusha twebwe twarayahagarariye kandi akami ka muntu kamasezerano yarusha karatunganijwe mbere karanakomezwa uno munsi rero ibiringo by'umukuru w'igihugu twarabihinduye mbere umukuru w'igihugu azotwara ibirigihe cy'imyaka indwi kisubiriza rimwe si mu Burundi gusa mu Rwanda ko batavuga ari myinshi leta yari yose cyangwa igihugu cyose kiratunganya ingene bizashingira ryawe nuko mu Burundi habuye kwihangana hariyo byateye ingorane muri 2015 iyo bihangana imyaka 5 n'imike cyane gose muze mu gihugu nubundi nibategure baze guhiganwa kugira ngo mu myaka umwaka w'2020 batsinde amatora cyangwa badatsinde amatora bemere gusabikana kuko mu Burundi turabyibwirizwa shingiro ry'u Burundi niryo ryonyine cyemerera imigambo gusabikana ubutegetsi
indyane zavuye kukutumvikana ingenubwo ubutegetsi bwo sabikanywa zatumye ibihugu bifasha u Burundi bifatira ibihano Aliki chegira chambia chumukuru wiki hugu asano wisu uzugura.
Nivyo halivi sata vya reta vya hagarichi gatoi mugabo vya rakoze. Ukomelesi utumenya kutumba gira na tuke tukwara vifa shemoneza. Mugabo tuanga yuko waduha ivi mugayo change waduha ivi waduta. Terketse yuko dukora ibindi cyangwa ibindi amakungu aduharivo mutego dukora ibyiza by'abarundi dukora ineza kubuga Burundi twebwe iyo vumasha kabari harire kuko turazi neza yuko ukuri ntikunyegezwa ejo aho bukera bunyene uko babifashe niko bazobikuraho kuko bazobona yuko bihenze kandi biragaragara no munsi ko benshi bari kubona yuko bihenze ari nico gituma twebwe bice biduha ningoga gukomeza ubwa mbere amahoro mu gihugu gukundana ko abanyagihugu gukomeza ubumwe barundi kuko ubumwe bw'abarundi niryo soko giterambere riramo.
Gaston Sindi Masanga n'ingingo ya CPI yo kugurura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 atagaciri fise
bijya bagize basha gushimisha bashebuca mugabo mu byukuri ntaho bizushika nacho bizomara nkunda kuvuga ko baba bari ko ari digadiga kuko umuntu yabuze yaburaniwe aravuvuta kuvya arifashe byose no kuvuga yuko bijya bashikirije mbega ko imbere yaho bari bagize inama basohora ingingo zibiri none muri izo ngingo zibiri bakurikije iyi mu buzima bw'iyo sentare n'ubwa mbere aho bavuga yuko bari babise ingingo bafashe bakayisokorora mu nyuma kuvuga ibintu by'amahinyo.
Uburundi bwarowe mu njyana za politike kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 imigambo itavuga rumwe na leta namwe mu mashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza yemeza ko gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Muri uwo mwaka nyene president Nkurunziza yatsinze amatora batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo yongeye asimbihirikwa ry'ubutegetsi ryateguwe hari muri Tanzania kuwa 13 kwezi kwa gatanu. Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Guhindura itegeko nshinga ry'u Burundi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi nyine n'amashyirahamwe yigenga bari mu biganiro ejo bundi Arusha muri Tanzania baratangazwa n'uburyo leta ikomeje uwo mugambi kandi kuri bo ari ikibazo nkora mutima batashoboye kumvikanaho hariya rero Arusha. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Ikibazo cy'induka gibwirizwa shingiro kiri ku rutonde rw'ibyashekirijwe no muhuza w'abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania bitumvikanywe ko n'abari bitabye ibiganiro byari bimaze iminsi bihurize Arusha abanyepolitike b'abarundi. Leo nsenge na kumana icegeya cutwara umugambwe sabanya Fredebu yahora muri ivyo biganiro.
Icyambere twipfuza nuko amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro nibyo kubakirako tukabikomeza bizohinduka igihe nicyagera ariko su muhuza ibyo yarabivuze userukira ishyamba mvuza makunguni yarabivuze bose bujya nico cyumvira ahurizako ko amasezerano ya Arusha afite akamaro kandi cyane ku Barundi atamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafise ingufu arafise igisirikare arafise igipolisi arafise ugwaruka arafise amafaranga ngo agombe kubisambura bazo bagomba gusambura igihugu cyo Burundi.
Na mugenzi we Aroyeze baricako atwara umugambwe Ranake bari kumwe indwi zibiri zose.
Oye bwizo nshingiro ntiduhuriza ko gyo hinyanyugwa bwizo nshingiro go hinyanyugwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko ico tuvuga nuko ryarwo hinyanyugwa abantu babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyugwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Umugambwe w'abadasigana iprona ubona ko naho ibyirizwa shingiro ryo hindugwa ko katobakajyo ko kurekurira umukuru w'igihugu uwo ari we wese kwigomeza ku butegetsi. Abere gashatsi ni waramutswa uwo mugambwe
nituvuga ibiringo cumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibyirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha twebwe tuvuga gusa umugambwe w'abadasigana iprona kujyanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi bo kwisunga uko bigenda yandi mabwirizwa shingiro y'ibihugu bya Afrika ndetse na n'ibihugu bya Buraya basanga umukuru w'igihugu agira imyaka 5 agasubira rimwe hama hakabisa abandi ari imyaka 7 gasubira rimwe akabisa abandi bya turayibona ivyo ni ibintu bisanzwe mu Rwanda sigana iprona ivyo tarashiki ico twanka nuko hoba kumbure umwe atwara igihugu ikiringo ntabanduka.
Ishami ryigenga Orikome rimenyesha ko ryaguye mu gahundwe kuko ryari ryiteze ko ico kibazo kiri mu matati atabugikora ko Gabriel Fyiri niwe yaserukiye iryo shirahamwe.
Ikibazo rero kimaze kuja mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufise uburenganzira kuguca burundera kuza kuvuga abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko numunsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
intumwa idasanzwe ya leta y'u Burundi mu biganiro yarusha yabwije ijwi ry'Amerika ko abo bavuga ivyo biyobagiza ubwigenge bw'igihugu ico bisigura Terence Nairaja avuga ko hamwe umukuru w'igihugu adahagarikiye ihinyanyugwa y'ibwirizwa bashingiro yo bahemukiye igihugu
uti kubereke ari ivyo bita mu gifaransa le crise de souveraineté du pays ikibazo cy'abarundi kwisi yose ni kubimeza no kuvuga n'ishyikirwa hanze no kuvuga ni ibibazo bijanye n'ubwigenge bw'igihugu nico ituma nyine cyo bamukuru w'igihugu muza kwashinze umugwe barateguye integuro rero aho hazoho inyanyagwa inyigo y'ibindi iyo integuro yaraheze ubuhero vuba cyane igiye gushyirwa abanyagihugu bayemeze no kuvuga rero uvuze ngo ibyizo shingiro ni kuya rihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu ndere mukuru w'abigize yo yagize ico bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu yagi ze ni hota tarayizo naho urazi yo kenya bashinga amateka kimukorera ko ikamukura niko bigenda yoba nishikunda
mukamenya ko ku munsi wa nyuma w'ibiganiro byari bimaze indwi zibiri bihuza abarundi ari ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bwashira habona ubwo rwandiko ruhamagarira abanyagihugu kwitabira ibikorwa byo gutanguza icese umugambi wo kubwira abarundi ibiri mu ntego yo gusubiramwo ibyirizwa shingiro Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Tujye mu kirundo. Ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bufite umugambi wo gukemura ikibazo cy'abigisha. Muri urwo rwego barateganya ko amashuri abiri azakomatana abirimwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo Musafiri Nestor yabivugiye ejo mu birori byo guhembaza umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe umwarimu ibirori byabereye muri komine ya Kirundo. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahari.
Ibibazo by'ubukene bw'abarimu n'igikorwa cyo gusabikanya abarimu nivyo byagarutse cyane muri ivyo birori. Ko barimu baba 600 bakenewe leta imaze kwemerera intara ya Kirundo abadashika 50. Musafiri Nestor ni umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo.
Mu nama twagize hirya yeje twasanze hari amashuri poste fondamentale ashikindwe mu ntara ya Kirundo arongowe n'umuyobozi wenyene ari directeur plus enseignant avec des sections. Nacho gituma muri kota baraye baduhaye bakivugira hejuru baduhaye abarimu 43. Siri sano nanteye dukeneye. Siri turwasano nane ansenya dukeneye muri ECOFO nta numwe baraduha. Sen karanitro ansenya baduhaye barashize ka hazova bagashira ko na hazoja bagashira ko na diplome azoba. Nishura tochako. Ni komine
hari inyishu itekanijwe mu gukemura ico kibazo
badusabye yuko twofiziona amalise komino ahari tukayagabanya kandi yikose twasanze yoreka gushoboka uno mwaka mugabo mwaka izizoshoboka kugira ngo abarimu tubasaranganye zice zikwira dufise amalise komino ashika 10 atareza abanyeshure 50 ayo tuyafuze twabatuye cyarenganije hariyo nizifise 30 kandi tugasangiza zitatu zose zire geranye tuzodifiziona ayo masegisho cyashire kuri zimwe abari mu cyo tubasararanganya kandi la service des enseignants izo bitowe mu ntara
ku izina ry'abigisha buhinja Jean Leonard umwigisha akaba n'ubuserukira ihuriro ry'amasendika kosibu mu ntara ya Kirundo arashima ko abigisha bakorana neza n'ababarongoye arashima kandi ko abigisha barungitswe gukorera handi bagamburutse muri wa mugambi wa leta wo gusabikanya abigisha ariko haragahaze ashikiriza kuri uwo mugambi wakoze ko cyane abigisha bo muri komine ya Kirundo
muzindi komine baca bagira ngo aho nyene bakaca barungika aho muri komine ya Kirundo rero nuko abantu basanze barungitswe kuri cyane gose bataravye ingorane bafite ari z'amagara ari zo mungu kandi nkumbure iyo baje inama n'abasindikaliste bakabigira mu ntara ya Kirundo bari kuranyira bo ngo za hafi ingo zabo n'abana babo.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko atana kimwe yikoranye atari kumwe n'abarongo ya masendika muri uwo mugambi. Musafiri amenyesha ko uwo mugambi atari umugambi wo kurenganya ngaha yanahumurije abarenganijwe ko umugwi w'igihugu ubijejwe ugiye gushwara mu gihugu kurenganura abarenganijwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo asigura ko yamara atari gusubiramo igikorwa atomora neza uwarenganijwe uwariwe.
Bazaba baje kuraba umuntu yarenganijwe biboneka. Uwo nawe uyu suwagiye kure n'umuntu yabaye redeployé arengeje imyaka 50 barahari yambaye rero yarabaye n'umuntu yabaye redeployé afise handicap physique grave visible n'ivyo bintu bibiri bazabaje kuraba.
Waserukiye abigisha arashima ingene ubuyobozi bw'indero gutegekanya gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abigisha ariko ntabuze namakenga
bayugaye bakaca bashira hamwe ni vyiza mugana nabo bibazo gira ingorane ndisubiye ko babakuye muri aya mashure bakayugara nabo nyene bazico batigeze ku ntibi banze handi kure acaze nyine ntama myuko nabazo kwidoga kandi muri iki gihe bari basanzwe batungurujwe.
Ubundi umunsi mpuza makungu wahariwe mwarimu uhimbazwa itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umuyobozi w'indero muri komine ya Kirundo akavuga ko habaye utugorane twatumye bawigiza inyuma ameza abiri yose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yehoka yeye, yehoka ndaruzani. Emu no mwusi kuratera amu. Amahoro. Amahoro. Ndaruzani. Mwumba lekuyo msorari kwa awo. Yo, oyareka kuhume ila shaa. Kandi no neho. Hana kashusho mwukitani. Nia
wata nasena.
Oyareka kuhume nda. Ndawana kwa taruhi wa awo. Kukumwana uu mungari kumwana nyina uiwe. Hagira masoni ngayo.
Jewe nta masoni mfise. Nanse guca mu ijambo ry'aba mama.
None kandi ndaruza ni. Uyu mwana gira kanga. Nanje ni wana kanga. Hagira ngo Imana yarateje irakucumbusha data wanje. Ikasha, uyari muri baba ndi bariko barahunguka numvise. Numvise ni mvugo. Musore.
Naitwa Gwara.
Kabu ndi mugani wawe. Parukwiyerobeka. Mbona umenga rakerebutse data wanje. Una wabitei nti mwahungu kani.
Oya ntabo. Bose barapfuye.
Yo. Ariko yemwe imani ko livyayo. Ndaruzani. Koki ndabashikane muhira. Ndabona kumenga murarushi.
Oya niko ngikwari ku dukubo kwa kitibitawe.
Ne.
Baje muhu.
Arakini. Abantu biwacu muri n'umutima mwiza pe. Hali ya kila mtu nibiwe.
Anji.
Saa.
Ulaimeza.
Eee.
Ulaimeza. Ulaimeza. Ulaimeza.
So,
wala umoja wetu na huu.
Wala nukuli nawe meni.
Umura wala jikumuto. Ani mkiliza ye. Umuwa nagomba kusubi la kushuwe.
Eee.
Mbundu usamu nishuwe.
Ha, vash. Ito osama nukura. Nito novanta shogora. Kando giri mana. Kuko hari umwigisha mpava nja kuraba nca ndamusaba ari ndonderero
uyu mwana rero
yo ntumbarire dafarozi na marushwa.
None ko mbona ibira kuraba ukira ngo erega ni wiyiga imigambi yo kwisanura ni wayisambura ubona.
Ubu urambira ko nayisambuye kandi waho ndaza kujya musonga ngo nice rubashane
none navuga ngo uyikirire kunze uyisambure ntuwe wiga uburyo bwo kwikingira
eh aho nice rubashami ntiwari utunye ngaho mu nzu ntuwe baraza ukamfasha tukayakwega kugira ngo ntigo ntabwo kuza
cyane wabyikiriye kunze uko waruzi nari muri yo washakaga umpere
aha ni mupfuye n'ukije
ugaca winjira uguze kwa mwene wanyu ugira ukuntu mukimbagiza kugira ngo nibisanzwe
ubona mukimbagiza uwomeya nyene ngirashibaguritse iyo ndo yeyo ndiho wogira icupfuka
ariko gamushinga ubura ubwenge bure n'uburi mukwa iyo nzu irakabona iguye urabona ingene yari ishaje ayo mashami yaje guhohosha icatishi
ariko nawe bavuze ko umugore musangiye amafaranga asangiye amazi kwa leo namwe nisanganya uri kuri anteteka ukamego ntituyisangiye
oya reka kurondera ibyitwaza iyo wigize igitebo bakuyoza umugore wa mwene wanyu iyo gukengera bigeze hiyo hose
wewe rero kuri umunyabwenge mbwira icyo nakora ndeke kuri ako gatebo
genda umwaka amafaranga y'ubusadura iyi nzu kuko arayafise yirirwa aragura amatongo
hanyuma niyo yanyuma naho ndamubwire gute
afise inka aguha imwishore uronka amahera yo gusanura ino nzu turonka aho tuba nk'abandi
hanyuma yase kuyamace niyahura
umva aho ubereye umunyabwo aramutse ayikwimye ucufata inkono yawe rimwe urareka igihe
rumina ayiki imbere ni kare ariko matama wibagira n'igonga wewe ntiwibuka amajambo yavuzwe ku munsi wo kuganduka kuri mwene wacu nyene
cyahiye uvuga yuko uri umunyabwoba nyene ajya amajambo ntiyama yavuzwe ariko abagabo nyabagabo bagakora icyo bashaka gukora uzi gukindagira kuri jewe
gute uvuze ngo abagabo nyabagabo ni kuvuga ko rero kera hari umugabo
nawe kuri umugabo ni werekana icyo umaze uronka amafaranga yo kugura ibisakarisho by'ino nzu hamwe n'amafaranga yo guhemba abafundi bazoyigusanurira
nishwagira akagari kubako
ariko nakwitegereje kera Bosco nawe ingena wacuritse umutwe muri izo mpapuro
kijyeho
ndakabura ntize izo ntabyo nari gushobora
ha ku mugani wawe ntabyo woshobora ha ibi ni byatwega abanyarigwa dukora abandi bagahembwa
yego nukurabikisha murakora sibona kubonye mu gitondo ugenda saa munani nakubonye usubiyeyo none naho utahiye usubiye mu mpapuro nazo
aha rero ibibona n'iby'ishuri rimwe gusa nanjye nigisha amashuri ane yose wibaza uyu nawe uyumviye nuko
ni muri rabusema ubu abandi bariko barizimya akanyota mukabara
umve basha jyewe rinaheza gukosora ibi cyane n'igikombe cy'amata muri amwe nkura kwa ruminata hanyuma ce ndindira ko bahisha igiharage ce nenza ko amazi niryamye izaba bihetse
oya nawe n'ukuzura ajya aho abandi bari uruhurira uwo mugongo mbona uguma witunye
none duhora duhurira muri wa mugwi wacu w'akaranga noneho mbona bigiye kungora ko byahagaze ngiye kuguma mu nzu nyabuna ikashareka
byahagaze kandi nari nge
ati guhagarara gusa tugenerane ngo bishyire kuko iko twabuze ya sare twari twiyumvire ko ariyo tuzohora dukiniramo yumvire nawe
ko yahora ari umugwane
anje ubundi yabinsiguriye neza n'ukuri ntawe mutako ibirake yambariye ko ariyo azokwakiramo abo bariko barahunguka kandi birumvikana
yego na jewe yari yabimbariye mugabo sinarinzi ko azobakirira muri irya sare
asha harya nyine yego
ntacyo tuzoba turarindira asha aho bazotahira nunugira ngo bazogumamo
hayo bazogumamo mugabo yadutekereje ko twagomba kurangura yega bajya abanyeshuri harya bazoca bavunika intege ntiyo bakigaruka nuko ije n'ubwo bafise ubu murabigiye kugora
urumva nta kundi tuzorindira
nta kundi nyine
hanyuma mwizihe hari irindi ijambo ryaririmbyanye
nuyage ndakumva nuko gusa wagendeye intare bukuza imana kandi nitwa ngo ndahembwa ku kwezi ntahure
ntacyo natwebwe tubyisoromera muhira emwe ntitwama tubifise bihiye iminsi yose
aho rero gamufasa umbaza ikirere
narinjye kugusaba uzushyikire kwa diregiteri usabire ishuri y'umwana ari aho
mupfasa sha ubwo urafise ubundi mwana usabira ishuri atari ya nkumi isanzwe yiga ngaha hanye nzi
oya uyu mwana si uw'iwanjye ni muri abo bahunguka nasanze ari umwana w'umudamu ushaka wigana mugabo ngo yaguye mu buhungiro haje umwana gusa
basha ubu naho hoba ata ntebe iriho ni ukuri twayirondera ntiyoshobora kubura ikibanza aho ndaguhumurije
Aho nchuti yanje. Mugabo rero. Nuruhuko mperekeze gatoyi. Ushikana ho hiyo. Ndakuzimya kanyota. Erega wowe dusangiye byinshi.
Aho nchuti yanje. Bash, sisubira kubikora ko. Tsoba ndabimara neje.
Ariko mimi nasa mitukinshu huko. Urumva rino kwa nyenye rutoshe.
Eh, nikoje tanyene. Nana wagira mitukinshu huko kwa mwene wanyu. Pata kirivo.
Ahubwo ni vyiza. Mukabwiye ntiza na Karuminata, wari kumva makarango some.
Ndere ntakubesha ndukuri kose kugenda ndaguhamagaye. Oh, muzwa ni kukuza kurawo ngo kwa mwene wanyu. Ingene
gwaramuka. Ntamana ari hafi iyo hafatwumva.
Nashaka
kutu ya gizu nyeleze kura urogo wa mwene wacho. Ingene kwa aramute.
Mwene wako omba kurura wa kama narurimu.
Wagirangula yu mvrezi mwene mvugare ero. Uko Karuminata ni uoja wihanura. Ukambo na mwene wacho kemera tukayaga. Uko mayaga kweli.
Mbewe. Nimbara kukagwa kakushitwe. Kako tomeru gende. Na marusha
kanga. Ili ndira manze some.
Somaruko.
Uya singe da nakubwiye cyari kinzanye.
Uvuga ninga kugera nta hapaza ukuronde.
Urumva nariko nikiye amashami ya Davoka riri ku musaya w'inzu. Hanyuma icami rinini natanguriye ko ricarirwa kuri yanzu. None basha ubu turara hanze. Eka sibintu. Mbega washaje no gerageza gute? Enarije kuraba ingene wofasha tukayisanura.
Ariko gandere rewe n'umufakazi, wofasha gute umugabo n'umugore bari kumwe kandi bakomeye.
Oya mbere sinashaka kudufasha, narinje kuduha mu vyo mwene wacu yasitse tukavyikorako.
Nibikiga data wanyu no guhamwe. Mwene wanyu
yagusigiye. Uwo rabava mu nka yasitse ukampa mwimwe nkayishora kugira ngo ngure mw'ivyangombwa kandi sinongera ndihe narafundi.
Dio.
Where did you?
Oui mama.
Ne ufahano sawanya kurondera. No nifyo ndakubishye mbana. Na hawe ndata.
Nashakaze kuyigushoreza.
Ikita na matsinye jena liko ndi.
Uyo sawanya ngogenduza ne yashashi haka. Urimushoreza ishore. Aronka faranga yigusanura inzu yiwe ngo yagombe.
Uyo doshi.
Ibyiza kamuti.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo abasezeye naho ubutaha.
King James ati hari ukuntu afite ubabwira buriya abahanzi mwabashoboze iki ni ahangaha rero dushoreje ibiganiro byo kuri uyu mugoroba kuri isaha muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero murakarama mukomeze mugubwe neza weekend nziza
kuza kwerekana uwo nkunda ariko kuva wasa tawutazi ko nafashwe kangusasira urukundo imaze nkoro simitoma wijeje urukundo rutambangiye ninge narakubonye sinakwemera kugenda urubuhungira